mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamena Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi mu bimva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose. Abari muri Uganda mu karere ka Kisoro na mwebwe muratwumva tankomanzi kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora. Ikaze inshuti bakunzi muri ano makuru mugiye gushikizwa na Jordan na Nina Hazu. Na makuru ndabashikiriza ndi muhiri wanje mu ntumbero yo gukomeza kwikingira ikiza cha virusi ya corona. Zimwe mu ngingo nkuru nguru ziyagize zirimo y'umugambwe d'Alpha, umurizi utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda utabariza umunywanyi wayo Bwana Venant abayisenga atawuzi irengero ryiwe kuva ku munsi wa gatandatu.
Biduteye impungenge kuko si umuntu wa mbere ubuze. Icyo tumaze kubona nuko kuva mu kwa 2018 buri mezane hicwa umuntu cyangwa akabara umuntu akabarirwa irengero umuntu wo mu ishyaka ryanjye.
Uyu ni Madamu Victoire Ingabire Umuhoza arongoye umugambwe d'Alpha umurizi utaremerwa n'ubutegetsi bwa Kigali.
Koko nari nabajije bagenzi banjye bose abo kuri hetifata barumbwi bampamagaye bambwira ko bacyakiriye ubu nonaha rwose.
Uyu nawe ni Madame Marie Michel Umuhoza avugira urwego rujeje iperereza mu Rwanda RIB. Iyo nkuru co kimenye yerekeye ya Ekleziya Katolika mu Burundi ivuga ko yabeshewe n'umurwi ujeje gutunganya amatora mu Burundi seni, turazigaruka ko handi hato mube hafi ya maradiyo yanyu. Ayagezu higya nino kwisi turahera ku mugabane wa Afrika uvugwamo igitero cagabwe n'abantu bari bambaye impuzu za gisirikare mutumba wiganjemo aborozi bo mu bwoko bw'abafulani muri Mali. Icyo gitero cagabwe mu mpera z'indwi twaraye dusozereye cahitanye n'imiburiburi abanyagihugu 20. Ejo ni mukankusi
bagabye icyo gitero kwa gatanu bari bafite umudugudu wa Benedama mu ntara ya Mopti ahakunze kubera ubwicanyi bushingiye ku moko muri imyaka mike ishize. Abafurani bazengurukana inka zabo muri Afrika y'Uburengerazuba bakunze gushinjwa n'abahinzi ko bashyigikira imitwe y'iterabwoba y'abayisilamu, bigatuma bibasirwa n'urugomo rw'abarwanyi bishingikiriza ku moko n'ingabo za guverinoma. Muri Egindo, meya wa Bankas ituranye na komine iri mu mudugudu wa Benedama yavuze ko abantu bari hagati ya 20 na 30 bishwe n'abagabo bari bambaye igisirikare. Ishyirahamwe ry'abafurani Tabitari Plaku yavuze ko abantu 29 bishwe harimo umwana w'umukobwa wari ufite imyaka 9. Iryo shyirahamwe ryitiriye icyo gitero abasirikare b'igihugu cya Mali bivuga ko bagose umudugudu n'amakamyo mbere yo kwica abaturage no kubatwikira amazu. Umuvugizi w'igisirikare ntacyo yashatse kubitangazaho.
Ku mugabane wa Afrika kandi amashuri yasubiye kugura muri Afrika y'Epfo. Ibindi na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Abanyeshuri batangiye gusubira mu mashuri no munsi kwa mbere iri mu ntumbero kudohora ingingo zari zafashwe kubera ikiza cy'umugera wa corona. Ingingo yo gusubira kugurura amashuri yari yatebejwe inyuma y'uko amasendika y'abigisha yari yabasabye kwiyoza ingingo ya leta mu ndwi iheze. Ivyo mu kuvuga ko amashuri atari yafashe ingingo zihagije mu bijanye n'isuku hamwe n'izindi ngingo zigenewe gukingira abigisha n'abanyeshuri. Umushikiranganji w'amashuri mato mato muri Afrika y'Epfo Angie Motseka yatangaje ku munsi w'Imana ko twigoro two guha ibikoresha amashuri mu kiringo cy'indwi birangiye, ari ukuvuga ko ibice 95% kw'ijana z'amashuri mato mato n'amashuri yisumbuye ashobora gutangura kwigisha muri gihe. Amenyesha ko atashure na rimwe zizotangura mu gihe ritazoba ryiteguye. Amashuri atari make ya leta muri Afrika y'Epfo ntiyifashe neza cyane cyane mu bice bya hagati mu gihugu. Icyakane muri yo nta mazi afise mu bituma abanyeshuri badashobora gukaraba iminwe, ayandi yarononywe cyangwa araturirwa n'inkozi z'ikibi mu gihe ingingo zo kuziririza abanyagihugu kuva mu ngo zabo yamaze.
Amakuru yo mu karere ubu naho tuyahereye mu Rwanda havuga umunywanyi w'umugambwe d'Alpha umurinzi utavuga rumwe n'ubutegetsi yaburiwe irengero mu mpera z'indwi iheze. Bwana Venant abayisenga yaraherutse kugirwa umwere n'ubutungane bw'u Rwanda inyuma y'imyaka hafi 2 apfungiwe ivyaha vyo gushaka guhirika ubutegetsi. Inkuru irambuye turayibaza Eric Bagirubusa ari Kigali mu Rwanda.
Tugiye kuva mu mwaka 2018 ariko nigiye imbere nakwibutsa ko navuga mu myaka 2016 twabuze Irimine hanyuma Jean Damascene aricwa. ubu amaze kubura urengero Bonifasi hishwe Serime habo urengero Eugene hishwe Sibidio
Madame Victoire Ingabire Umuhoza Perezida w'Ishyaka Darufa umurinzi ritemerwa mu Rwanda ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ararondorejwe ijwi ry'Amerika bamwe mu barwanashyaka be bamaze kwicwa n'abamaze kuburirwa irengero ku butaka bw'u Rwanda ni nyuma y'undi wabuze ku mugoroba wo kuwa gatandatu w'icyumweru gishize Bwana Vena abayisenga ngo yavuye kwa Ingabire aho yabaga agiye kugisimenti gushyira muri telefone amafaranga yo guhamagaza ngo agiye mu masaha 10 z'umugoroba hashize amasaha abiri bamubura ku murongo wa telefone niko kumenyesha urwego rw'ubugenzacyaha RIB Madame Victoire Ingabire akavuga ko kubera abarwanashyaka be bakunze kwibasirwa ibura rya bwana abayisenga ribateye impungenge.
Biduteye impungenge kuko turi umuntu wa mbere ubuze icyo tumaze kubona nuko kuva mu kwa cumi kwa 2018 buri mezi ane hitwa umuntu cyangwa akabura umuntu akabarirwa irengero umuntu wo mu ishyaka ryanjye. Iyo rero umuntu yakwibaza uyu muturage nk'inka ye yatemwe cyangwa ihene cyangwa imyaka ye yibwe inzego z'umutekano nta nubwo burara cyangwa ngo hashire iminsi ibiri uwo muntu atarafatwa inzego z'umutekano z'igihugu cyacu zirashimwa ko zikora akazi neza none rero ndicyo nibaza bishoboka bite ko ibindi bibazo birebana n'umutekano bibonerwa igisubizo ariko byagera ku barwanashyaka bo mu ishyaka ryanjye ntihaboneke igisubizo
Ijwi rya Amerika yashatse kumenya niba uyu munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho hari kinzego z'iperereza zijya zibumenyesha ku birego bisaba ko abamushyigikiye baboneka cyangwa se hagatangazwa ikibahitana urusorongo.
Ntabyo batubwije nyine batubwira ngo n'ahandi ngo bivaho ngo iperereza rikamara imyaka 20 nta gisubizo. Igisubizo cya RIB ni icyo gicyo. Ibyo bintu rwose ndabyumva. Ariko ntabwo ushobora kumvikana ko abantu nk'uko amaze kubyerekana buri mezi ane ari ibintu bisa nk'ibiri programme hari abantu bihereje ko buri mezi ane hari mu Rwandashaka wo muri Darufa ugomba kwitwa cyangwa kujwe irengero izo nzego dufite na bwa bushobozi navuze zifite ntizibukoreshe ngo ibyo bintu bishobore guhagarara ntabwo byumvikana
anira n'ijwi rya Amerika Madame Marie Michel Umuhoza uvugira urwego rw'ubugenzacyaha RIB yahamije ko urwego avugira rwakiriye ikirego cy'ishyaka Darufa umurinzi gisaba iperereza ku ibura rya Bwana Bayisenga
kuko nari nabajije bagenzi banjye bose abo kuri hedikota bambwiye ko bacyakiriye ubu nonaha rwose
mugiye gukora iki
iyo rwose ikirego cyakiriwe muri RIB kirasuzumwa hanyuma kikajya muri mu babishinzwe bagatangira iperereza
naho ku kivugo na Ingabire ko RIB yamusubije ku bwicanyi bwibasira abarwanashyaka be nta bitabaka bo mu rugo rw'abatuba ariza za manyi n'imyaka kuvugiza ibyo ko Ingabire yavuga ari uburenganzira bwe kandi ko afite abanyamategeko bemerewe ku byavuye mu iperereza
ibyo byavuze niba hari umusubije ko ku rugo rw'abatuba na hari umusubije muri RIB iperereza dushobora kutubwira wenda ko imiterere y'ikibazo hari gutinda rero kubaka nabyo bigeze tubimenya hariya kandi cyo ntibira ndabira ABCD ni cyarangiye bigeze aha ngaha ibyo amategeko rite kandi kibaka no kugubiza ka Rwanda bwo kumenya ko ndo mu rambi cyo mu rambi nta kontere kwa bishyiraho no burenganzira
ndabira na jiji ngabire bidashoboka ko abayisenga yagiye gushuti zira kumburanya kazaruka mara banje kubyaga kwenge ati akabase kwa nta keza
ariko uko kabira nta keza batu bahano mu babizi ndo screen nundi umuntu mu rukaka mini no kubakora nje kwinjira mu rugo ntabwo narumana udafite uburere washobora kugenda ntabwo giti wenda rero nuko ngiye gusura inshuti cyangwa ngiye kuko n'ubusaba gashaka gusura inshuti yagira ntabwo hano afite intambwe yisanzwe n'ubundi agenda gaba gafite inshuti sije kugeza gusohoka ngo ndaze kuri kuzuz gusohoka bitashobokaga
bwana Vena abayisenga kwezi kwa mbere umwaka niba yagizwe kugira byo gushwira ku butegetsi buriho abayanwaga nagenze cyangwa umwe baragwana cyakaba FD inyingi ni nyuma y'imyaka isaga ibirafunzwe Uyu wari wagiye mu ishyaka rya Darufa umurinzi kuva mu 2017 yaregwaga kuba yarahuzaga ibikorwa byo kugira naho ubutegetsi buriho icyo gihe ngo yabihurizaga mu burengerazuba bw'u Rwanda hagarariye ishyaka FD Inkingi kuwundi waherukaga kuburirwa irengero ni bwana Boniface Twagirimana vice president wa mbere wa FD Inkingi ibyegeranyo bitandukanye bishyira u Rwanda ku mpapuro z'imbere mu bihugu bitekanyaho n'abanyamahanga bagenda mu ijoro nta nkomyi n'ikinyuranye ariko mu ndorerwamo z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho n'iz'imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch
Hakurya y'u Rwanda mu Burundi Ekleziya Katolika ivuga ko kuba yaratangaje uko yabonye amatora yagenze bitavuze ko hari kirego yigeze itwara muri sentare Abepiskopi Katolika mu Burundi bariza umurwujeje gutunganya amatora muri ico gihugu seni ko ababesheye batigeze bitwarira uwo murwi Idonido na mgenzi wacu Elojulika neza
nkuko bakunze kubikora abasenyeri katolika bashikirije icyumviro cyabo biciye mu itangazo ryasomwe mu mpera z'indwi twaraye turangije kuri radio Maria Burundi muri iryo tangazo bahamagarira abarundi bose gukunda ukuri n'ubutungane hamwe no kuremesha amahoro n'umwe mu gihugu cyabo bongera ko koko bakiriye ibyavuye mu matora nkuko byashikirijwe na sentare yubahiriza ubwizwa nshingiro ry'u Burundi ku itariki ya kane ku kwezi ariko harakaba bakiye mu byo sentari tungururizwa ashikirije ibirego yemeje ku inama y'episkopi yayihaye mu ibanga musenyeri wa Shentaondereye umukuru w'inama y'abasenyeri katolika mu Burundi
inama ya episkopi ntiyigeze yitwara muri sentari yubahiriza ibyirizwa shingiro icyo yakoze kwabaye kugira icyishikirije cyese kuvyerekeye igikorwa cy'ubururerezi yari yaronkeye uruhushya imaze kubishyikiriza umukuru wa sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro wenyine ubwiwe yarasaze ashimitse kandi avuga ko byihuta ibyemezo by'amahinyu y'inama y'abepisikopi yanebaguye mu byerekeye amatora inama y'abepisikopi yakiyimushyikiriza n'umutima mwiza bimwe bimwe ibimushyikiriza mu rwete rwo mu ibanga kubera ko mu bisanzwe raporo iramvuye y'abarorerezi b'amatora igenewe urwego rujyejwe gutunganya amatora seni turababajwe n'uko inama y'abepisikopi yafashwe mu buryo butumvikana nk'uko yoba yaritwaye ibyo nabyo bigatera agapfungu mu mitima y'abantu turanse ko twihitanywa n'umugambwe cyangwa umuntu uwo ari we wese yahiganywe mu matora nta mvo n'imwe yari ihari y'uko twitwara ko muri ayo matora igikorwa cy'umurorerezi cyari ukwandika no kugumya gusa amahinyu n'ibyabaye yiboneye n'amahiwe
ayo mahinyu wabasenyeri karoba yashikirije ku 16 ukwezi guheze icyo gihe bageze aho ibaza kunenge babohorezi zabo 2076 bituma habiro nk'ihaburo mbere y'uko izavuye amatora nta bandi bukabyemezwa naho bari mukamba sana dede yatangaje ko nawe zigirwa shingiro sinzi mata muri gihugu bemeza ko nubwo ryo bavuze kigumye ko tena yeye yishura ku bibazo byo mesha kuri radio maguru ni
so bishije bishuza ibyo twaye twashije tubuka ibyo twabonye matora kuko naho bifitaniye isano ntibiheranye kwebwe rero urwego rwifisemo uburenganzira bifise ijambo maze kuvuga ruti ibyavuye mu matora ni ibi watsinze ni naka twakira ibyo turashobora kubandanya twibaza nk'uko twabyibagize na mbere niba utunenge twabonye tutari gushobora gutuma barimbura ukundi ibiharuro mugabo ntidushobora kuvuga ngo watsinze ni naka watsinzwe ni naka ubwo burenganzira ntabwo dufise dusigara gusa twebwe twizeye kandi dukora ku buryo mu minsi iri imbere mu myaka iri imbere dutera intambwe isumbirije mu ngendo ya demokarasi
iyo ntambwe kugeza ubu uwo buca yicara mu ntebe umurundi wese yakwifuje kweganwa mwarayishima General Major Evariste Ndayishimiye kuri uyu w'Imana yarahitwa cunoye muri komine Bugendana intara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi yemeza ko ari we asabye imihezagiro imbere yo gutorerwa igiti gisumba ibindi
ku by'ukuri ni Imana yo gutengurukira nka twebwe Abarundi nitwe ba mbere dufise imvo z'ukuri zituma dutengurukira Imana uravyo twapfuye turabona neza ko kugira tuveyo saha umuntu b'Imana yo nyene yiyiziye yarungika mutamweranda muri twebwe Abarundi gushika tukangura kubona ikibi n'icyiza n'ubwa mbere amatora aba mu gihugu cy'u Burundi tukayaheza tugaguma twibereye mu mahoro mu mutekano n'impore mu mitima yacu duhejeje gutora tweze hamwe turaguma mu bumwe turaguma tunezerewe none ibyo twabibwigire tubibonaga rero
amatora y'umukuru w'igihugu yarashinga amateka yo nama y'amakomine yabaye kuwa 20 ukwezi guheze yatsinzwe n'umugambwe Sende DFDD ayo mukuru w'igihugu yatsinze ku bice 68% ku ijana mu gihe umugambwe SNL utavuganwa n'ubutegetsi wakurikiye ufite ibice 24% ku ijana umukuru akaba n'umukandida wabo wa Gatonde Rwasa yavuze ko yibwe ariko ibirego yashikirije sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro nta gaciro yabihaye mu Burundi ingingo y'iyo sentare ntiyungururizwa mu rundi rukiko na rumwe Eroje Wikaneza ijwi rya Amerika
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za
Amerika. Mbanje kuramutsaba kimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. nawe turagutumiye tuziheze uraritwe buri munsi saa 10
Ijwi ry'Amerika turabandanya ibiganiro tubafitiye mu Kirundi n'Ikinyarwanda Uburundi buzaba bufise umukuru w'igihugu mushasha ku igenekerezo rya 2020 ukwezi kwa 8 uno mwaka w'2020 Sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro mu Burundi yemeje ko General Evariste Ndayishimiye asanzwe ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe umaze imyaka 15 ku butegetsi CNDD-FDD ari we yegukanye intsinzi mu matora aherutse Manye politike batandukanye bavuganye n'ijwi rya Amerika kuri iyo ngingo ya Sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro harimo Sylvestre Ntibantunganya yahoze atwara Burundi yatanze impanuro kuri mikro ya mugenzi wacu Frederic Nkundikije
Nyakubahwa Perezida Sylvestre Ntibantunganya mwahoze mu rongo wa Burundi murakoze cyane ngo se ku kanya muhaye radio hejwe y'Amerika nashaka kugamera na mbere mutubwire uko ntwaye ingingo ya Sentare y'igihugu ijejwe ibwirizwa nshingiro ingingo yemeje biharo byashwijwe n'umurwi w'igihugu ujeje gutunganya amatora ivuga ko General Evariste Ndayishimiye atsinze amatora y'umukuru w'igihugu eka n'ingingo nyene ivuga ko ibirego byari byashikirijwe na umugambwe CNL utavuga rumwe na leta burongo na Gatongo Basa ibirego bitagira shingiro iyo ngingo ya Sentare mwayakiriye gute
no kwifata kubiri uko buriya uko ibirizwa nshingiro riyitegekanya hariho amatora ije yavuyemo bishikirizwa ubwa nyuma ikemezo bwa nyuma na Sentare yubahiriza ibirizwa nshingiro naho ho bata muntu yagiye kwitwara hariho rero n'igihe hashobora kuba abantu bagira bati cyo tubona tutategera neza bakitura iyo Sentare yubahiriza ibirizwa nshingiro nk'uko uyu mushinga nawe uvuze yabikoze hamwe n'umugambwe wiwe ubu rero icyo Sentare yakoze yararazi ibyo byashyikirijwe hanyuma koko iratanga iyo nyishu uvuze yo kwisanga idafise isito bihagaze hanyuma irahita ishikira rero n'urubanza rwa kabiri ukwemeza abatowe ikibanza cy'umukuru w'igihugu watowe mu kibanza cy'umukuru w'igihugu n'abatowe rero mu bibanza by'inama ishingamateka jewe rero kandi nifuza ko n'abandi barundi babigira nk'uko ndubaha nkubahiriza ingingo yafashwe na Sentare yubahiriza nshingiro kira noneho amabwirizwa kino gihugu cacu kigendera ko ni uko nyitegekanijwe kandi bakavuga yuko iyo Sentare imaze kugira inyungu ifite atandi umuntu ashobora kuguruza ubujeza icyo ubona gisigaye ni uko izo nzego zemejwe twarindira koko igitegekanijwe nshingiro kaca mu bikorwa karaba mbere kwishyikira kugira ngo zishobore kurangurira abarundi icyo bifuza mu buzima bwabo
abarundi bwa mbere CNL bavuga ko iyo Sentare itacishije aho kuri kuri eka itigenze mu gushikiriza iyo ngingo mwebwe mwihweje ibirego byashikirijwe mukihweza izabaye mu gihe cyo kwiyamamaza murabona ko iyo Sentare yacishije aho kuri kuri
buriya hari ikintu abantu bavuga cyane atari mu Burundi gusa amasentare nk'ayo nungaho iwanyu nicyo kimwe ugiye kuraba imirimo imwe imwe ijejwe Sentare nkuru y'igikuru supreme cyangwa ugiye kuraba mbere n'imirimo nk'iyo ijejwe amasentare nk'aya mu bindi bihugu ngo Ufaransa amaze kumva na hehe usanga aho itaniye n'ayandi masentare ko hari n'abavuga bati hari akantu ka politiki gashobora kujamwo mu bikorwa Sentare ngizo zirangura ubu rero birumvikana kandi kuri demokarasi ni byiza ko hagira abantu yo bumvise hari icyo babakiwe bitura iyo Sentare kandi barayituye jewe no kugira ndi ndazi ibyo batwaye yo uko bimeze n'abandi kudakubesha mubwiye ndi ndazi ito n'ito ibyo Sentare yakoresheje kugira ngo ice urwo rubanza yabiki n'abandi kudakubesha ntabyunzi rero buriya gihambaye rero ni uko ubwo wese abagize ati nararonse umwanya wo gutwara ibyo bintu ndetse no kubitwara ubwo nk'uko babwirizwa bitegeka niba ko nari kugiye mu kanya gaheze akamenya yuko iyo Sentare ingingo ishitse ko ibatabanduka gihambaye ikintu rikaba ari uko tuzaba kumenya yuko mu Burundi turiko turubaka demokarasi atawoza kugira ngo uyu munsi muri aya matora tuvuyemwo niho demokarasi iheze kubaka ekada birafata igihe mbere mwebwe muri mu bihugu byaciyemo umwanya munini murashobora kubisigura abanyamerika barazi igihe bafashe barazi n'ibyo bintu byagora mbere n'uno mbu ndazi amakuru yo nyine tuyatubona abi buraya nuko nyene ugiye kuragira ibyumviro bigenda birahinduka giya mbere nuko umuntu agira ati ndafite ndombero mfise gihe cyose nzogenda gaterera intambwe seko gende tuyikomeza gushika aho koko demokrasi izokwizo twovuga tuti yakomeye kandi tuzi uko bira kwa demokrasi ari ukugira imyiteguro muri yo ituma ari bihinduka kwitegekanijwe bishobora kugenda birahinduka. Ego nico gira mbere nagira ndereka ahubwo aho sena yari yemejwe baje ahubwo ku bikorwa hanyuma ibyo byose abantu bari hamwe kuko numvise mbere bamwe bishyira imbere uyu yari yatoye nk'umukuru w'igihugu ati nzokwegeranya abantu abantu bagende begerana barabe igihe cyose icankenerwa ku Burundi no ku Burundi bose
nkuko mubizi igihe cyo kwiyamamaza eka cy'amatora harabaye indyane cyane rwose mu rwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi hamwe n'urwaruka rw'umugambi CNL hanyuma nyuma y'amatora amashyirahamwe n'imirwi byagenduje byakurikiranye amatora eka byayakurikiranye byatangaje ibintu bitandukanye rwose aho nko nka Ekleziya Katolika yavuze ko habayemo ubusobanuturenge mu gihe andi mashyirahamwe nayo nyine yavuze ko amatora yagenze neza habaye utunenge duto duto uruhushane rw'abantu batoreye gutoka shika ku ngingo zitandukanye mu ruvuga kwiki
mbega ni kuri abantu batotegera yuko abantu bashobora kubona ibintu umwe kuri ubu ku buryo bunonosoye ubundi ku buryo bunonosoye kandi icyo ndibaza yuko abantu ataraho bashyira ikibazo abantu bose ikibazo ngira bati mbega koza turakora iki gihe cyose ngo tubone ko intwaro inzira ya demokarasi mu Burundi igenda itera imbere igenda ikomera hariho abantu bashobora kuba bafite bati twarabonye ibi n'ibi muri aya matora abandi bakavuga bati twayibonye uko nakubwiye yuko goye ku muntu kugira ngo aze kuvuga ngo naka niwari uri muri afatari mukuri utagiye kuri urwo rubuga ngo utohoze cyangwa utafashe ibyo ubonye bavuga bati ibyo batira ko ubinonosore urabe ko ifite koko igihagararo ko ifite koko icyo bishingiye ko ibyo rero bitwereka yuko utegura amatora mu myaka iri imbere hari ibyo tuzogenda turakosora dufatiye uzo twavuye mu gihe iki n'iki nk'umuntu nka jewe nabonye amatora kuva mu 1993 na 1993 gushika uyu munsi ibyo ubona bigenda bihinduka neza hari n'ibindi ugenda unugira uti aharacaniwe kuhinyanyura bimwe bizotuma amatora aba anonokoye
abafite wa mbere ubuze icyo tumaze kubona nuko kuva mu kwezi kwa 2018 buri mezane cyitwa umuntu cyangwa akabura umuntu akabarirwa irengero umuntu wo mu isaka ryanjye
karoro nka jewe ndafite ikibazo nk'ubu ndibaza nti mbega yemwe nk'umuntu atogwa sentari kamwemeza sentari bagize tutoshingiro hama akamara amezi abiri n'igice atatu atarashikira gukora uwo murimo abarundi bamutoreye arindiriye ubwo icyo gihe kimenye ngicyo gikibazo abantu bashobora kwibaza harimo n'ibindi rero tukaba tumenye yuko nuko nageze mu kanya turiko turubaka demokarasi tuzogenda tugira buhoro buhoro emwe nabo bantu kuko benshi bashobora gusangira n'inzego barimwo hari aho baciye mu bitari byoroshe mugabo bakagenda mu gihe cyose kugenda bagira bati igikuru gihambaye gusuma ibindi ni iki kikaba cyashyira imbere kandi ndazi yuko muri bo atanumwe agira ngo igihambaye isa amahoro igihambaye isa umutekano igihambaye isa ukumvikana hagati y'abarundi bose
muri uyu mugambi rero wo guteza imbere demokarasi ikimusaba umutegetsi mushasha yatowe n'abanyagihugu yemejwe na sentare y'igihugu jejwe idwizo shingiro eka no mu rwiseni kama mu mutera mu ntumbere gutsimbataza iyo demokarasi nakare
eka saka da mutera uko nyine yabivugiye yavuze ati jewe ntowe nzobanje kuba umusuku w'abarundi nzobanje kuba umwungere w'abarundi nzobanje kuba umuhuza w'abarundi kwegeranya abarundi ukabegeranya rero kuri ibyo bato byose nishuvuze kirimo harimo n'ibindi umuntu atodondagura jewe icyo navuga no mubwira nti n'icyubahiro kubera kuri rya jambo wavuze urigendereko mu gutunganya Burundi mu gutunganiriza Abarundi mu gutunganyira Abarundi haba mu zaza bwa misi yose ndaha mu gihugu hagati haba mu migenderanire hagati Burundi n'amakungu haba bitangurira mu karere turimo n'ibijya mu makungu yose bikagenda uko hanyuma n'ibyo bato byose bivugwa ari bya demokarasi ari n'ibindi bikazogenda bigira intumbero bironka biciye mu nzego nyinshi zitari zike kino buryo gifise kandi zoze guzikoreshejwe bishobora kugira aho bishitse
mu akamuna ko motera umunya politike yaronse kibanda cha kabiri eka afite amakenga y'ukuntu ayo matora yose yatunganijwe n'ukuntu izavuyemo byashikirijwe aho novuga umushyira nahe agatorwa sarongo y'umugambwe SNL
erega tiyo kwigaya iyo kwigaya nagato yikuko no akabiri hagati yawe nuwa mbere nta uriho wundi niwe nukubuga yuko mbere afise na wengene umuhamagaro ahamagariwe nugufatanya nabo bande kugira ngo igihugu cyubakwe neza cyubakwe tugira tukosora biriya byose byatumye mbe urabizi batirwanisha kuko wose uko ari babiri n'abantu baciye mu nzira y'irwanisho imbere y'uko bigambwe yemenga muri kino gihugu biriya byose rero bakagenda babikosora kandi nta gukosora kundi atari biciye mu kumvikana hagati y'abarundi mu kubahana atari mu ijambo kugira ngo umwe wese yumve koko ko ari mu gihugu ciwe igihugu yumvirizwa akubakwa
kamumotera abandi banyapolitike batarashobora gutahuka ndazi ko namwe mwari mwigeze kuja hanze y'igihugu akamumotera abanyapolitike bataratahuka muri iki gihe eka nakamumotera impunzi nakahe mu kiri
bengaze yuko mu mwuga w'igihugu hari ibihe usanga bishobora kuba ibihe bifasha umuntu wese ari mu ngorane kubona yuko hari inzira ishobora kuboneka ngo izo ngorane ziwe zironke umuti narumvirije umunyacubahiro Ndayishimiye Evariste yemejwe na sentare bari bashingiro akaba yari yashimwe n'abarundi naramwumvise avuga yuko nawe nyene anezo daratoyi no kumva ko ari abarundi bene wabo bari mu mahanga kandi kubera kuko ari atari bagitoreye hari iby'abatuye muri icyo kibazo rero wavuga icyo kirimo mu bya mbere biterezwa kwicarirwa abantu bakarodera umuti bakarodera ukuntu zifata inzira kugira ngo abo bose bifuza gukoraka mu Burundi bagaruke mu gihugu cyabo aho rero hariho uruhara tuba twatwara gusa hariho hari n'abo bantu banyapolitiki baterezwa kugurura imitima ntibagume bahahandi ntege umunyapolitiki aguma akidagirira hahandi bamenye ko ibintu bigenda bihinduka kandi amenye ko ibintu bigohinduka nabo nyine bashobora kubigiramo uruhara
haraheze imyaka itari mike Uburundi butera intambwe imbere imwe ugasubira inyuma izindi ntambwe zibiri ikintu cokorwa abarundi bokora iki muri rusange aho navuga abarundi bose muri rusange urwaruka abafasoni abashingantahe reka nabo banyapolitiki batarimo ikintu wogira kugira ngo bavabanure injyana izanye nzira ngo Burundi niki mu kanya gato cyane
abarundi bokwizera inzego nyine batoye hanyuma izo nzego nazo ngukene zitunganya igihugu zikabigira ku buryo bwo kwizera kugenda gukomera hagati yabo n'abarundi ibyo biriho nta kintu na kimwe ugiye kuraba aho Burundi bushitse no munsi cyoshora kutugora ngo tubiterere imisho baye nk'uwaronkwa ngo nyine yarayatowe yavuze ati turi hamwe byose birashoboka nanjye no bisubiramo turi hamwe n'ukuri byose birashoboka kandi twarabibonye no myaka ihe
Sylvester Ntibantunganya yahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio ijwi rya Amerika
murakoze
cyane
Frederic Nkundikije arakoze kuri ico kiganiro yagiranye na Sylvester Ntibantunganya yahoze ari perezida w'u Burundi nimba namwe hari ico mufise mwiyumvira kubije n'abayobozi bashasha b'u Burundi mushobora kubiturungikira tukabisangiza abakurikira ijwi rya Amerika iminsi yose akaba ino ngaha duce dusozerera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya Amajwi yano makuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije yegeranije na Facile Gebehu Diane Ninahazwe na yabashikije ndi muhiri wanje mu ntumbero yo gukomeza kwirinda ikiza cha virusi ya corona ndabike bantu ndabifuriza kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose naho ubutaha